Hii ni Radio Hizwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika giye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi mu Kinyarwanda mu Burundi mutukumbira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 na ku metero 22 mu Rwanda mutukumbira kuri FM 104.3 mushobora no kudukurikira kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu no ku kibanza cyacu cy'amakuru Westat wa Kaburungu radio yacu vewa Kaburungu com mwiriwe neza nshuti mwese namwe bakunzi radio Ijwi ya Amerika muri kumwe na Frederic Unikije ikaze mwese mu kiganiro muri sanga
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kandi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro muri sanga mu kiganiro cyo munsi turagaruka ku munsi wahariwe abakenyezi ku isi wahimbajwe mu ndwi iheze hari ku itariki 8 y'ukwezi kwa gatatu. Turavuga kandi ku kwezi kwa gatatu turimo kwahariwe abakenyezi. Uyu munsi rero dufite umutumire kirangiranwa namaze imyaka itari mike itaho amagara yiwe kandi yongera itaho amagara y'abakenyezi na cyane cyane abafakazi hamwe n'abagendana umugera wa sida muri rusange. Uyu mutumire nawe subundi ni Madame Jeanne Gapia Niyonzima yabaye kirangiranwa mu Burundi, mu Rwanda, muri Afrika ikano mu makungu kubera ahanini umutima yisangije wo gukunda igihugu abanyagihugu hamwe n'ikiremwa muntu aho ari hose. Ibikorwa by'uyu mugira neza amaze kurangura ntibikiri agaseseshwa rumuri nabicishije mu ishyirahamwe ryiwe NSS, Association Nationale de Soutien au séropositif yashinze mu mwaka w'1994 nyuma yaho amenye ko harwaye umugira wa sida. Icyo gihe rero ntiyaciye inkokora ahubwo yaciye aronka ingoga zo kugwanya icyo kiza. Muri iki gihe yamaze imyaka 38 agendana umugira wa sida. Yamara ibintu bihambaye cyane nuko yaciye afata ingingo yo kuraba ukuntu icyo kiza kitobandanya gihekura abavyeyi, aca atangura kwihweza uburyo ishyirahamwe ryiwe ryogira uruhara mu gukingira abanyagihugu. Niko gutangura rero gukorana n'ishyirahamwe ryo mu Faransa Sida Action, aca anashinga ikigo cyo kuvurirwamo kuvuriramo abagendana uyu mugira cyitwa Centre Turiho, gisigura kiti abagendana umugira wa sida turi bazima kandi turabandanye kubaho. Umwanya wo gusigura ibintu Madame Jeanne Gapia amaze kurangura n'udushimwe mpuzamakungu yaronse kubera uruhara rwiwe mu kwitanga no kugarukira abandi nitwo uronkera akanya kuko ari yaranguye kandi abandanye kurangura byinshi muri uku kwezi kwahariwe rero abakenyezi. Reka duhe ikaze Madame Jeanne Gapia Niyonzima atanguye agira icyo avuze ku munsi mpuzamakungu wahariwe abakenyezi ku isi wahimbajwe mu ndwi iheze, agire kandi icyo avuze kuri uku kwezi kwa gatatu kwahariwe abakenyezi. Mu nyuma arahava atubwira kandi imigambi afise uyu mwaka wo gufasha abarwayi ba sida abafakazi hamwe n'abatishoboye. Muraho Madame Jeanne Gapia Niyonzima.
Murakoze cyane gucane Frederic, nashimira Imana ndakomeye kandi murakoze cyane kuri buno ubutumire.
Ni byiza cyane rwose. Aho muri hameze gute? Murakomeye, meze neza?
Yego cyane, turaho turi mu bushuhe bwinshi. Ihinduka ry'ibihe n'ukuri rumuri ni hose twese turabibona, ariko turashima turakomeye tumeze neza.
Ni byiza cyane rwose aho hamwe imbeho irembeje abantu ahandi urumva ubushuhe nabwo urakaze cyane rwose.
Yego cyane, yego kandi urabona ko bihinduka. Hariho akantu kagiye ko hose ari ubushuhe ni bwinshi, ari imbeho ni nyinshi, biduhamagarira twese gukingira ibidukikije.
Twizere ko ababijejwe abatetsi babijejwe bazoteba bakabitorera inyishu nta kananira bahinga.
Yego cyane, bazotuja imbere ariko twese turafite uruhara.
Ni byiza cyane rwose. Reka rero tuje kumuza ikiganiro cyacu cyo munsi. Madame Jeanne Gapia, murakoze kuba mwitavye iradiyo Ijwi rya Amerika na gatega muduteye. Nashaka rero mutamwe mutubwire cyane cyane ukuntu mwahimbaje uwo munsi, hari mu ndwi iheze, hari ku itariki 8 y'uko kwezi kwa gatatu, uyo munsi mukuru w'abakenyezi ku isi, mwahimbaje gute?
Murakoze, uyu mwaka sinovuga ngo narawuhimbaje kuko nari mu rugendo, ndiko ndava i Burundi nzaho nsanzwe mbaye aho umushingantahe arangurira ibikorwa. Mugabo njyewe uwo munsi sindawuhimbaza rimwe, kandi n'amakungu yafashe uku kwezi kose bivuga yuko naho uwo munsi nari mu rugendo ntacyo vyishe. Ni umunsi udufasha kwibuka aho duciye hose, aho turi hose, tukibuka uruhara rw'umukenyezi, na cyane cyane kwibuka ikibanza umukenyezi afise no kuraba ingene amategeko amukingira, ingene umukenyezi wenyine azi uburenganzira bwiwe mu ruhara rwiwe, n'ingene afise ikibanza gikomeye habe mu ngo, habe mu bihugu, hose umukenyezi afise uruhara runini. Rero ni iteka burya kwitwa umukenyezi, kandi nk'uko nkunda kubivuga n'ibintu byo gushima tukabyishimira. Rero uwo munsi ndawuhimbaza uko bukeye uko bwije, kuko iyo umuntu yiyumviriye yuko umukenyezi ari watanga ubuzima, ari we nkingi y'urugo, akibuka ati naratewe iteka na jenda umukenyezi, jewe rero nguma mpera intege abandi bakenyezi abo duhuye bose, kugira ngo bamenye yuko dufise uruhara rukomeye kugira ngo duteze imbere ingo zacu, duteze imbere ibihugu byacu, mbere bize bishobore kugira icyo bimariye isi yose.
Ndeka tugaruke no ku kivugo cy'umwaka. Madame Jeanne Gapia kigira kiti ka tanga karorero kukuntu abafasoni abakenyezi uba mu nzego zose bakumva ko nabo nyine bari mu bafata ingingo. Mu cyongereza bavuze ati inspire inclusion, icyo ni igikorwa watangiye kuva kera. Icyo kivugo mu kivuga kwiki?
Icyo kivugo ni kuri ni gitowe kiravye by'ukuri umukenyezi, kandi umuntu abiravye burya kugira ngo dushobore guhindura imibereho twebwe abakenyezi, uko twebwe tuvyita mu Burundi, mu Rwanda, uko vewa iraba Burundi n'u Rwanda, abakenyera rugambo mbe nabiko babita, dufise uruhara runini rwo kugira ngo tubere akarorero n'abandi. Erega duhera mu ngo zacu, abana nibwo Burundi bw'ejo, nibwo Rwanda bw'ejo, nibwo novuga kazuza k'isi yose. Rero dutegerezwa kwereka akarorero keza, bakaturabira ko mu byo dukora byose, mu byo mu myifato, mu gukerebuka, mu kuja imbere, kugira ngo tugwanire agateka kazi na muntu, biga kugwanira agateka kazi na muntu burya n'ubu ningene n'imibereho ya misi yose, ariko cyane cyane kuraba yuko umuntu afashwe nk'umuntu koko, kuko tutagiye imbere hari aho usanga twabyibagiye twebwe nyene. Ntitutanga ako karorero keza nk'ababyeyi kenshi nkunda kuvuga abashingana nawe bangira imbabazi urya tureze abana mugabo n'abashinga naye bacu dufise uruhara runini nyakuko haraho tumera nk'abavyeyi babo bivuga rero yuko dutegerezwa kuja imbere tugatanga karorero rukeza cane mu bice byose by'imibereho by'umuntu duhereye mu ngo zacu rero nibaza ko igo jewe umuntu ntiyivuga ariko nk'umuntu yemera Imana ukubwiye uko bwije nsaba Imana ntihagire umunsi umfa kubusa ataco maze naragirira ubuntu kuko mba mu bihugu byinshi kubera akazi k'umushinga nawe wanje ariko kandi misi yose mvuga nti aho Imana yandungitse birinda kumpa hariho igituma Imana yandungitseyo nicyo gituma burya mu bihugu byose naciyemo ahantu babwira nko muri Swiss narashinze ishyirahamwe ry'abakenyezi bagenda mugera wa sida asfag mu Gifaransa ndarishinga kandi ryarakomeye ndarisiga rikomeye ryafashije abakenyezi bagenda mugera wa sida bava mu bihugu byinshi cyane bya Afrika
ni byiza cyane rwose ni byiza
narafashije nsiga nshinze ishyirahamwe ry'abakenyezi b'abadiplomate bafasha imfubyi byo muri icyo gihugu bivuga ko dufise uruhara rwinshi ako n'akarorero gatoya nkumbure kuko ndonka uburyo bwo gushobora gufasha abandi bakenyezi kugira ngo tubiha imbere
uruhara mwagize amashyirahamwe mwafashije eka abanyagihugu mwafashije eka n'udushimwe mwaronse turabigaruka ko mukanya ariko nashaka duhe ijambo umwe mu banywanyi muri radio ijwi ry'Amerika chance mu nyabugingo mu Rwanda muraho murakomeye
Uraneda
muherereye ga chance mu nyabugingo
ndi muri territoire ya Masisi
ni byiza cyane rwose turiko mu tumire ya gize uraho hambaye cyane rwose mu gufasha abandi gihugu cyane cyane bagenda mu ngera wa sida murafite ikibazo murafite icyumviro
donge twamubona penalty wacu muri Kongo
dekanda mu kanya ndazuko agendera mu bihugu byinshi rekanda mu hakaryo agira ica kubwiye ko abo imasisi madame Jeanne Gapia ngo barifuza ko mwo bashikira zogenda gute
ego cyane twafise twe INSS gushira hamwe nagira ubuntu bwo kurombora natanguje kandi baraduhaye baratwizeye ishyirahamwe dukorana ryo mu Faransa kandi baraduha icyo bita platform ngira uhamwe mfata Frederic kubivuga mu kirundi platform ni ihuriro nkumbure y'amashyirahamwe menshi kandi muri ibyo turajejwe gufasha amashyirahamwe yo muri Congo muri RDC aho nibaza ko uwo munywanyi aherereye ariko twebwe rero turagenda tukaraba amashyirahamwe muri Congo usanga afise nayo amashami ahantu hose tukajya kubafashirizaho naho twoca naho duca ku mashyirahamwe ubu muri Congo turashigikira amashyirahamwe agera 5 harimo ayariho no ngahe Masisi nibaza ko kuko tutoshobora kuba hose Congo yoyo si igihugu ni kontina intererano yacu duca ku mashyirahamwe na kare ikiri cyiza nuko dukomeza abakongomani akaba aribo bashikira abandi bakongomani mu gihugu cyose kandi icyo gikorwa turi kuri cyo
ni byiza cyane rwose chance mu nyabugingo murafite ikintu kibazo
ndafite inganizi byo akora ni byiza cyane umushikenyezi
halo duga ku ijambo turakumva
Nawa umukenyezi ndamushimye cyane kubyo akora ni byiza cyane.
Ni urakoze gushima nawe yakumvise urakoze chance mu nyabugingo. Reka duhe kandi n'ijambo wundi munywanyi. Ego duhe ijambo Elton Nzigama Hirwe. Muraho.
Anga ko numva bajya muri Congo kandi Congo tukatubona yuko ari igihugu kugeza isaha kirimo intambara
biraborohera kushikana ubwo bufasha kuba bakene kushikanaho muri ibihe Kongo iri mu bidasanzwe by'intambara.
Reka mukanya ndamuha icyo kibazo cyawe, ariko nashaka mutubwira aho muri ga Elton muri he.
Tuvugana ndi mu Burundi.
Ni byiza cyane rwose. Madame Jeanne Gapira, Elton abaje ikibazo cy'ukuntu mushikira amashyirahamwe muri Kongo kandi muri icyo gihugu cyane cyane mu buseruko hari intambara, bigenda gute amashyirahamwe mukorana abigenza gute?
Ego cyane kwari byoroha, ariko twebwe ntitwoheza ingorane kandi ariko ntiduheza ngo twicare, duca ku mashyirahamwe nka Onusida tugaca no kuri HCR iyo badutatse abo muri izo ntara zirimo ingwano, nk'ano bamenyesha ko hari abadutatse mbere harimo abanywanyi b'amashyirahamwe y'iwacu bahunze bari muri Congo baradutaka badusaba ko twobafasha. Twakiye duca kutwara Onusida ari Kinshasa, mugabo nawe acaca kuba basanzwe bakorana bari muri HCR kandi baratanze imfashanyo shikiri. Nuko turagerageza kurondera ingene hose twoshobora kuhashika duciye mugabo, tukavugira abo batashoboye kwivugira kuko mu mburi ryacu rishika kure, ariko ntibivuga ko twoca dushobora gushika hose. Ariko nashaka kugaruka kukubabwira yuko iyo hagize ingorane na cyane cyane ziraba abagendana umugera wa sida no muri izo ntara, tukazimenya turaronka aho duca kugira ngo tubafashe.
Tukivuga rero kuri uku kwezi kwa gatatu, Madame Jeanne Gapira, nk'uko twabivuze hari imigambi mwifuza ko yorangurwa yongera canke ija kumwe n'indi migambi imaze kurangurwa mu rwego rwo guha abafasoni uburenganzira bwabo, haba mu nzego za leta, haba mu kibano, haba mu bindi byose, eka no mu mashuri. Hari ibintu mwifuza ko abantu boshira ko ingufu nyinshi muri uku kwezi kwa gatatu, kugira ngo turazi ko naho ibyo byose izo ntambwe zakozwe ntabwo ari ijana ku ijana. Kubwanyu ibintu byokorwa muri iki gihe n'ibi?
Ego cyane icyo kibazo ni cyiza, kuko umukenyezi nk'uko nabivuze ni nkingi y'igihugu. Ariko mu binyerekeye kuko mwabivuze neza, ndagwanira agateka kazina muntu mugana cyane cyane kabagendana umugera wa sida na cyane cyane bantaho nikora abapfa kazi n'imfushyi. Abo rero ukuri mu minsi heze abatari bake barumvise ko nahagurutse ndondera ubufasha kugira ngo ndabahe aho burara, ndabahe uburaro, ndabubakire. Ibyo n'ibyaje bivuye mu mutwe gusa, ariko vyavuye ku kama banteye ingene nagendeye abo bantu nkasanga haracari hagahaze. N'ukuri natwebwe twari tuzi yuko twashize kure, murazi ko turavyo Burundi bwarahawe n'agashimwe na leta ya Amerika nk'igihugu cyateye imbere, cyagize gifite ibiharuro byiza cyane mu kugwangiza aho nyanganda sida na cyane cyane mu bihugu bivuga ururimi rw'Igifaransa. Kandi si ukubesha, turamaze gushika kure. Ariko umuntu asubiye akagendera abakenyezi asanga hakiriho na cyane cyane abapfakazi, asanga hakiriho ikumigwa kuko usanga hatubahirijwe agateka kabo. umukenyezi yafakaye baramuwe bashaka kumufata nk'igikoresho cyaciwe. Iyo yifasha kanga
gakurikira kugira ngo ibyo byose bihinduke, hokogwiki kugira ngo ibyo byose bihinduke,
harakenewe ko subira abategetsi na cyane cyane bo mu ntara bagasubira bakagira novuga guhimiriza guha agateka abo bakenyezi. Mugabo na cyane cyane ikintu gikomewe nuko tubafasha kuronka ingene batokwama bazeyinze, kuko ingorane niyo badashobora gufata kuvuga bati jewe ndafashe icyemezo cyo gukora iki kuko ndashobora kugaburira abana banje kandi ntunze. Aho rero ni bwa bukene dutegerezwa kugwanya tugafasha abakenyezi abakenyezi n'abakozi gose umuntu amuhaye ingene yofasha umuryango n'ukuri abakenyezi barabikurikira gose rero duhaguruke kubafasha tubahe tubatera inkunga tubahe uburyo ari abarimyi bashobore kurima ari abandi bashaka gukora ibikorwa byo kwiteza imbere bashobore kwiteza imbere nibame bazeyinze cyangwa ngo bemere gucugwa rufuna bufuna buhoro kubera ubukene bafise bakemera n'ibyo batashobora kwemera
tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe n'abandanya kumviriza iradiyo nk'ijwi ry'Amerika turi kumwe na Pacific Niganze muraho Pacifique muratwumva Pacifique sinzi ku murongo wiwe umeze neza mu kanya
ndabumvira kwijana
eh ni byiza cyane rwose murafite ikibazo murafite icyumviro
twotera bibaye ngombwa
duga ku ijambo duga ku ijambo
ati nko kagerageje kubivuga Hello
turakumva bandanyo
navuga yuko mu ba je cyane se mu ba mama
ndumva Pacific afite ikibazo cha telefone mu kanya turakugaruka ko Pacific ariko ndashaka tugaruke kwa madame Jeanne Gapia mu kirundi baravuga ati umutwe umwe ntiwigira inama mbega mwamufise abandi abafasoni abakenyezi b'indongozi bandanya isekeza ryo kumvisha abageda n'umugera wa sida kwa tari icaha ari ibintu bitezwa kuja habona kugira ngo baronke imfashanyo bafashwe bashobore kuvugwa kandi no kumvisha yuko abakenyezi aho bari hose bangana n'abashinga ntahe babo hoba hari babaserukira mu Burundi babandanya icyo gikorwa mu gihe amayandi mabanga bafatiriye hanze
emo cyane ishyirahamwe burya nuko byitwa ngo buri imbere nayo bundi ishyirahamwe n'ishyirahamwe ntikogwa n'umwe muri NSS rero nicegera cyanje n'umukenyezi kandi akora ibi novuga ko azi n'ivyo mbere yigiye iby'amategeko n'umuntu abifasha hanyuma kandi mu makomini hose turafise abakenyezi baserukira abandi kandi baguma bahinyiriza ahantu babwira INSS no babwira yuko irafise mbere uruhara n'ikibanza ciza cyane aho tumaze imyaka igera itandatu ata mukenyezi n'umwe yibarutse umwana agenda n'umugera wa sida aho kandi akavuga kuko karantera kwishima nkishimiriza kuko nk'umwe agenda n'umugera wa sida uno munsi iyo numvise ko atamukenyezi agenda n'umugera wa sida akivyarira guhamba kubera uruhara dufise ahubwo babyara akabyara abana bo barera birantera umunezero ariko sakazi jewe jenyene nkora n'ukubera mfise abamfasha arabahembwa arabanywanyi bitaho abandi nuko dusanzwe dukorera aho turi hose nidukorera mu bigo turimo muga dukorera no mu kibano
ni byiza cyane rwose mu kanya mwatubwiye ibikorwa by'umugira neza muri kumurarangura mu ntara zitandukanye z'igihugu mwubakira amazu bantawe nikora nashaka mutubwire neza na neza uyu mugambi watanguye ryari mwawe yumviriye gute abo muhayo mazu babari bande
murakoze jewe nabivuze maze imyaka 38 ngenda n'umugera wa sida nkaba mfise imyaka 60 n'umwe uyu mwaka ndiko ndi ndakwinzwe inzoba nkwije 60 n'umwe w'amavuko rero nkaba abatari bake barabizi ndi mu novuga ngo abacitse ku icumu ry'umugera kuko
abarusinze
sabwe
abarusinze
yego abarusinze abo rero ndimo kuko namenye yuko ngenda mbwira wa sida mfise imyaka 25 hanyuma bambwira yuko ni naba nsisi imana nshobora kubaho indi myaka 2 byo bivugwa yuko kugena abaganga babyumvira mbwa nabo nuko umenye ubutari bwabe bwinshi muri cyo gihe bibaza ko imyaka myinshi ishobora kugera 27 rero mbonye shikanye imyaka 59 energy narakangutse ndavuga ntega ya 63 ngira ndayishikane hanyuma muganda switcha mas inyuma nsanga biga ndasubira mbandanye ngiri ya minsi mikuru kuko aho nagira imyaka 50 nararonse ubuganuke bwinshi buvuye henshi cyane kandi ndashimira abaje kubumpa ariko nsanga sinoguma ndiko ndarunga ubuganuke nababwiye ko nari mperuka kuvugana n'abakenyezi n'abafakazi nkamenya ukuntu babayeho niho natera akamu abagenzi inshuti ndabwira nti ndibaza kandi ndizera ko nzoshikana 60 iyo myaka ninayishikana ndabinginze ntihagire utunzanira akaganuke ariko akaganuke ndabasabye wari yanzaniye amashugwe ndamushimira kuko mu myaka yacu mu byo twabayemo twabonye benshi bagwaye ntibabarabe bakabashira ko amashugwe bapfuye jeho bayampaye nkiriho ariko nanje ubu rero ntayo ngishaka iryo shugwe munaharu ikuntu rikugwa ririmo umufuko w'isima hanyuma umuntu yampaye amaruri vya bindi bikomeye bisayangana by'amarayibani ngahe wanyu bihari ahandazi kwa kugwa azoce ampa ikindi angurire aho kumpa ayo marori azangurire umwango mbega ndaraba ibintu byose bampaye ndabivunja byaramfashije rero ko nshobora kuronsa abafakazi 8 imiryango 8 kuko uwarafise abana bakera afise abana 3 bivuga ngo narabasubije ubuntu barasubira baronka aho baba ivyo rero novuga yuko n'umugambi noba narahawe nararonkejwe na mutima mweranda ariko nagiranda nashimire abarundi n'abagenzi babo bo muri Canada nagiye nkabwira iyo ntambwe mu mwaka uheze mu gitaramo bakandonsa nabo uburyo bwo gushobora gufasha indi miryango 5 murumva ko birashoboka n'umugambi rero ubu twafashe tugiye kubandanya kuko naho iyo ntambwe umuntu yovuga kirashimishije ariko nibike cyane uravye abakeneye uburaro mu gihugu cyacu
uyu mugambi turawugaruka ko ariko reka duhe ijambo umwe mu banywanyi bya gihunje bya Amerika Chris Al F Juno Junior Chris Murao Chris Matumba numva telefone ya Chris itariko irarengana reka ariko duhe ijambo wundi munywanyi Leonidas ndayikengurutse muraho
amahoro neza nyakubaha Frederic
amahoro neza muri hega Leonidas
nafutuka mereye mu Burundi mu ntara ya Kibundo mene ntega mu mutumba wa Kanyagu
ni byiza cyane gose
mbanje kubakengurukira cyane nyakubaha Frederic hamwe n'umutumire umutumizo wacu niyanzi majana gapia
yego
mukenyezi akomeye cyane ndamusengurukiye cyane kuba yaje kugira ngo dutange igitekerezo dufite nyakubahwa niyanzi majana gapia ikibazo nari mfise nashaka kukubaza ego cyane cyane hano duherereye iwacu amashyirahamwe iyo kuvuganya no kugurana na matomato nyine abakenyezi iyo bahurikiye hamwe mu kibano yego turumva neza ko ngo bajya ngo bayafite mbega hari abidoga bavuga bati mbega ko bajya ngo badufutira amashyirahamwe yo kuvuganya no kugurana na kandi yadufasha cyane cyane mu kuyungunganya mu ngo baca bigenda gute ko na ruguru bitugora icyo kibazo nibaza ko mwoshi ngo kiduha kuko hari abakenyezi bidoga cyane nakubahwa nyanzi madane ego kubakenyezi n'ukuri barashoboye nubwo hari ababyitwaramo nabi kenshi ugasanga mongo abagabo atajambo badufise kubera akujya bavuga ngo ko bikukiye mbega nyakubahwa jane abagabo bobo tuzogira ubwigenge ryari kugira ngo nakujya abagore ibitenge abakenyezi bakambara ku uwo munsi mukuru twaho abagabo tujya ushika ko ryari nyakubahwa byari ibyo bibazo nari mfise ndababaza murakoze kugira ngo natwe agateka k'abagabo kagarukize
murakoze Leonidas reka ivyo bibazo bibiri tubihe madame Jeanne Gatia ariko kibazo ca mbere kibazo gishobora kuba kiraba nk'abategetsi bo mu Burundi canke bo ku mitumba ni kibazo nibaza ko atanyishu itamoye ashobora kubaha ikindi kibazo n'agateka k'abagabo ko muvuga ko abafasoni baronse uburenganzira bwinshi reka madame Jeanne Gatia mushaka gutangura ku kibazo icari cyo cyose
murakoze ambere nibaza ko ndagirongera umuti kuko iyo icyo kibazo natwe cyaradushikiriye barakitubaza kuko twari dusanzwe duhimiriza abakenyezi na cyane cyane kugira ngo baje hamwe hanyuma biyungunganye turanategekanya kubafasha turanabafasha mbere iyo bagiye hamwe ivyo rero ariho umugambi waje usaba yuko ivyo bintu bitoba jewe nararonse akaryo ko kuvugana n'umushikiranganji araba intwaro yo hagati ndabimubaza acambwira ati hari aho abantu babifata ukutariko kuko nk'ivyo biba biri mu ishyirahamwe rizwi muraheza mukabisigura mu ntara mukavuga ukuntu abo bantu bariko bariteza imbere bikaba ari ibintu bizwi hariho rero ngo bintu by'abantu basigaye bagurana na mahera bitazwi bigacabi sinzi ukuntu bavyise n'ivyo nibuka mugabo ngo baratwara na mahera kandi amahera menshi cyane n'ivyo byatumye leta ishinga icyo tegeko mugabo nko kubiraba amashyirahamwe nk'ayo y'iwacu nkumbure n'ayandi tamenya icyo badusaba nuko iyo twatunganije ibyo bintu tugenda tukabishikiriza buramatari mu ntara tukamubwira ingene intumbero yavyo n'ingene bimeze kugira ngo amenye ko hariho ababijejwe kandi babikurikirana ibyo rero ibizobuza ko tubandanye icyo ni kibazo cya mbere
nziza cyane
ngo uburenganzira bw'abashingantahe iryo bavuze yuko twungana abakenyezi duciye turengera abagabo hari ikizo bakivuze kungana nuko habonetse yuko hariho agacinyizo ku mukenyezi bagasaba bati umukenyezi nawe naronke ikibanza ariko yaronse ikibanza si ukugira ngo yicare kumushingantahe burya vyiza vyohoba ko umushingantahe aronka nawe ikibanza kibereye ariko n'umukenyezi akaronka ikibanza kibereye hanyuma ati mbega umunsi mukuru w'abashingantahe uzoba ryari natwe tukabona ko tuwuhimbaza tukabona ko dushiraho ibitenge nibaza ko nuwo uzoboneka nibabona ko bikenewe ababishinze kuko n'uw'abakenyezi nibaza ko hariho inzego zibiraba zabishinze aho nibaza ko jewe aho ngera nibaza ngo ni hato cyane mugabo tubandanije tubivuga tubibona kumwe nibaza ko ayo makungu iyo Nations Unies ihora itunganya iyo minsi niyabona ko bikenewe itushinga n'uwo munsi ntibabanzanye rero ahubwo abashingantahe bashigikira cyane cyane ako gateka k'umukenyezi kari karacinyizwe bashike kuri urwo ruhara kuri icyo kibanza kibereye hanyuma mugabo nkabandanya ntera kamu abo abakenyezi bene wacu ntibaduhe ikibanza ngo duce ducinyiza abagabo kuko abagabo n'abagabo bacu abana bacu basaza bacu kugira ngo tuzoronke amahoro tubane neza narya umukenyezi n'umuntu yama agwanira amahoro mu ngo
mugihugu no kwisiyose
twigire rero
tuzubandanya tugwanira ico kintu kugira ngo nabashinga ntahi barungi ikibanza babandanye kuko ikibanza co baragifise basanga mu kibanza gushikubu kikiri imbere ariko nitwaro nk'ikibanza natwe ntituze tubacinyiza
inyishu zitomoye tubibutse inshuti mwese ko muri kumara bandanya kumviza radio nijwi ya Amerika turi kumwe na Stanislas Habonimana muraho Habonimana muratwumva muje ahataru urwamo rwinshi kugira ngo tuvugane muraho Habonimana duga kwijambo ikibazo cy'imviro turiko tuvuga cyane cyane ku ruharwa wa Fasoni ukwezi kwa hariwe wa Fasoni
eka rekonda kurikirana zibanero cyariko kiraba
yego duga kwijambo ikibazo cy'imviro
aro
duga kwijambo
aro
uje ataru rwamo hanyuma ubaze ikibazo cyangwa cyangwa cy'imviro uratwumva
aro
ndumva telefone yawe itameze neza uratwumva deka tugende deka tujambo woni munywa nyu radio ijwi rya Amerika gakwavu igisagara muraho murakomeye
muraho muraho bwana munyamakuru
turaho turakomeye namwe ni sawa
he ni sawa ni sawa ni gisagara
ni vyiza cyane gose muherereye ga igisagara
ni gakwavu igisagara mu Rwanda ari mu majyepfo
ni vyiza cyane gose murafite ikibazo murafite icyumviro dufise umutumire Jeanne Gapia Niyonzima mufasoni amaze kuba kirangiranwa mu kwitanga no gufasha abandi bafasoni abagenda mu gira wasira wasida eka nabatisha wowe bose duga ku jambo ikibazo cy'imvira
ikibazo cy'imvira mfise ni byiza cyane ndamubaze
yego
ano butracyabona abakenyezi bagiye bafite ibibazo bigiye bitandukanye haba indwara z'ibyorezo hamwe n'iyo migera ya sida ese muri ibi bihe byabo turimo barabateganyiriza iki abantu nkabo abakenyezi bagiye bafite indwara zigiye zitandukanye
madame Jeanne Gapier
hari umwihariko babafitiye wenda wo kuzabakorera muri ibi bihe byabo turimo
murakoze gakwabo reka madame Jeanne Gapier guhinyesha kuri ico kibazo
yego cyane ico kibazo abajije twebwe dusanzwe tucitaho kuko mbere numvise ko ari mu Rwanda hari amashyirahamwe dusanzwe dufashanya mvuga ari mu Rwanda hariho urunani mu gihugu babagenda mu gihe bafite mu Rwanda hariho n'irindi shyirahamwe we act for hope dukorana ubu rero tumaze igihe tubaha ni fashanyo zo kugira ngo burya ngo uza gukira indwara arayirata kugira ngo basubire bapima abantu uko muri iyi minsi cyo twamaze kubona nuko abantu bari bagiye kusida icica tusigaye dusubira kubona mu bihugu nka byose abandi bantu bagwaye kandi bagwaye izi ndwara zindi uko ibira abasida mu bihugu nka byose mbere iwacu no mu Rwanda abagenda mu gira sida bararonka imiti mugabo tukibuka ko aba imiti ijya batanga bita ARV atari yo yonyine ikenerwa kuko ugenda mu gira sida aragwara izindi ndwara ugasanga rero iyo ataronse imfashanyo ntibacicwa n'umugera wa sida bicwa n'izindi ndwara ubu rero turiko turaja mu byo gupima izindi ndwara tugaca tunazironderera uburyo ahantu tanga karorero twarahagurukiye icyo bita cancer du col de l'utérus ni ya cancer ifatira mu gitereko cy'umukenyezi iyo twasanze ari ntambamye ikomeye cyane kuko birazwi ko abagenda mu gera wa sida abakenyezi bagenda mu gera wa sida barageramiwe inturo zirenga 10 kwicana ugereranije n'abandi tukamenya ko iyo kanser ari kanser ifise ibice 45 kwicana mu makanseri yose usanga afata abakenyezi murumva ko ni indwara ikomeye ubu rero iri mu ndwara twahagurukiye
turapima tukacyatironderera n'uburyo kandi uruhara rwacu ni ukwerekana ingorana aho ziri noneho tugafasha nayo mashirahamwe kuja ku kwereka abategetsi mu gihugu ingorana aho ziri kugira ngo bashobore gutanga inyishu zabo bajejwe rero no mu Rwanda niko tubikora dufashanya n'amashirahamwe ahari kandi no bamenyesha yuko ari amashirahamwe akerebutse akora neza cyane.
Ego madame Jeanne Gapia tukivuga kuri cyo kibazo cha cingwa la sida iyo ngwara isani yasuye kwiyongera mu karere ka Afrika biyaga binini mu bamaze kumenya icyatumye iyo ngwara yiyongera kandi utwigoro mwakoze hamwe n'abayandi bashyamwe yose twarabaye ngira kamaro ico bacabiteye n'igihe cyanje mutekanya gufasha gute
nivyo cyane ibyo biriko biraboneka kandi ikintu kigoye cyane nuko tubona abana basubiye kuvukana umugera wa sida kandi tuzi ko muri mu gihe cyanone uburyo buriho bwo kugira ngo abantu bavukane bavuke batagenda mu gera wa sida nababwiye karero kibigo bya MSS aho tumaze imyaka 6 atamukenyizi yakurikiranywe yavukanye mugera wa sida bivuga ko bishoboka twese duhagurutse hanyuma mugwaruka niho dusigaye tubona cyane abantu bagenda mugera wa sida bashasha narijya ubu dushobora no kubona turapima mu bigo by'iwacu mayenese turapima naho umuntu yanduriye turabona ko ari bashasha rero ikibituma ni iki aha je uko ndabyibaza kandi maze iminsi ntanga ibiganiro mpamagarira abantu bose duhereye kuba dutwara ko dusubira guhaguruka n'ukuri sintunga urutoka abandi nihera ko dusigaye twaricaye tuvura turaba abagwaye twitaho abagwaye mugani tugihimiriza kugira ngo abantu bamenye kwiyongwara ko mugera ukigera n'isi ko mugera uhari hanyuma ikindi cya kabiri nta mpamvuga n'ukuri abakiri bato ndabumva ntabumva ariko ikintu kimwe mvuga erega nk'uno munsi ndiko ndavuga mu radio mvuga yuko maze imyaka 38 ngenda n'umugera wa sida hanyuma bambona barabona ko nagiriwe ubuntu ntabivuze ntavyo wobona bagaca bicara umwana akiri muto akavuga ati nimba no mariyo myaka bene kukinoreka kwinezereza bakambwira ibyo kwikingira nimba noshira ku yindi myaka 38 urumva umwana w'imyaka 20 iyo yumvira 50 abona ari umuntu atishaki cyane hanyuma agaca avuga ati reka ahubwo mbeho iyi myaka rero uko kuntu babona tumaze imyaka bibaza ngo ni ibintu byoroshe ntibazi ukuntu umuntu akwana ntibazi ubuntu umuntu yaronse kuko si benshi babironse kandi niyo miti naho tuyumva tuyironka erega hari habo yananiye hari habo yankira kandi hari haba adafise uko kwitwararika gufata umuti ku munsi ku munsi ku masaha si ibintu byoroshe namwe rero nk'uko maze iminsi ndiko ndabivuga naragiye kubonana na UNICEF ndabonana na UNIFAM bose narabasavye nti nimuze twicare hamwe tuvugane kandi uko nahora uko twigisha haraheze imyaka 30 kuko ishirahamwe riramaze iyo myaka uko twigisha tugitangura siko twakwigisha no munsi dutegereza kwicara dusubiremwo ubu tumenye ingene twigisha ariko dusubire tuhimiriza abantu
ni byiza cyane rwose tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo y'u Amerika turi kumwe na Kadafi Goodman muraho muherereye ga Kadafi
Kindi Kenya mu ntara ya Turkana wese
ni byiza cyane rwose murafite ikibazo murafite icyumviro duga ku jambo turi kumwe na n'umutumire madame Jeanne Gapia niyo nzima duga ku jambo
icyumviro cya mbere no mukeza wa mutumire kuko bikorwa akora bivuga cyiza cyo byitanze kandi cy'akarorero avuga abandanye umushyitsi kwa n'ikiza rwose kandi cyofasha benshi kandi ndahufuko abagwaruka cyane cyane ariko uguma ruhura nico kiza cyane ku bwinshi kino novuga no mera nkungwaza niki bakora niba ari mushira hamwe niki akora kugira abagenda na ubugwayi gire isoni zo ku zo kujya hamwe n'abandi n'ubuga kwivuga kugira ngo baje hamwe n'abandi kugira baje mu gikorwa kimwe cyane bakora iki kugira abamaze kuba bamenyekana baje mu bikorwa byo kwiteza imbere nk'ubwo bari mu nyigisho ubumenyi bitandukanye haba nk'iby'ubudandaji cyane n'ibijyanye n'ingaburo kugira ubuzima bwabo bukubandanye bugenda neza muri make ngenda bashaka gushyikiriza
ibibazo bibiri iruhande yuko muheje gukeza mufasoni Jeanne Gapia niyo nzima ikibazo cya mbere no kuraba kumenya icyo bakora igihe hari abantu gushika badatinyuka bataje habona bakemanga ko bafite bamugera mubafasha gute duga ku ijambo muri kuri ibyo bibazo bibiri bya Kadhafi
urakoze cyane ego urakoze nashaka kuvuga ko tugenda n'umugera wasinda n'itugenda n'ubugwayi kuko ubutwaraga iby'Imana nditugwaye rero nashaka no kuvuga yuko dusanzwe ubusanzwe ntidukeneye vuga igikomeye si uko abantu bose bavuga bimanga ko bagenda n'umugera basida kuko ibyo biva ushaka k'umuntu biva n'ingena abayeho kuko biroroshe kubwira umuntu ngo imanga yuko ugenda n'umugera wa sida utazi yuko niyabivuga mu kibano badacamucira umukenke utazi yuko ahakora batamwirukana utazi ko ahapanze batamwirukana ivyo rero nama ndabisubiramwo jewe nkumbure naragira ubwo buntu kuko ngira ngo wabaye umuhamagaro ariko nagize n'Imana yuko inshuti batanciriye umukenke yuko aho nakora batanyirukanye ivyo rero si vya bose mugabo hari igikenewe umuntu wese nahatoja kubivuga hanze ariko namenye aharamenye inyifato kintu nama mvuga ndi burya umuntu agendana umugera wa sida yarakwiriye wese kuvuga ati uwo mugera ntuzokwandura unciyeko nta muntu azokwandura anciyeko akikingira mu kugira ngo abeho ubuzima bwe abeho n'imyaka myinshi nk'uko twagira ubwo buntu mugagakingira n'abandi icyo nicyo gikuru kuko kenshi wumva abantu bakubwira ngo mbega ko wewe wabivuze hakaba ariho abandi batabivuga uko kudoma kurutoke ni bya bindi tuguma tuvuga mbega ni kuki umusaba ko abivuga wewe nta kindi wabugwaye warakivutse erega ubu unyubwira wa sida ni ingwara numugera nkuko hariho abafisi yindi migera kweki iyo badasaba abantu ko bayifise bayivuga igikomeye si uko babivuga igikomeye nuko bagira inyifato nziza kugira ngo amagara yabo amere neza kandi bakingire nabo kuko urumva turazi ngene wandura umuntu ntiyogira uwakunze ngo yongera mwanduze ikintu cyo hava kivamwo n'urupfu iyo niyo mpanuro
inyishu nziza yabaje kandi ikibazo cy'ukuntu muha ubumenyi abagwaye sida kugira ngo bashobore kwiteza imbere mu kanya gato
ego cyane icyo tubisabwe tugikora nuko ntashobora kuvuga ibikorwa byose dukora ariko mu gifaransa niho bavuga ngo dufise une prise en charge holistique wowe umenyere ikirundi ugitora ni ukuvuga ngo dufata byose uko umuntu abayeho muri ivyo bintu rero harimwo no gufasha abantu kwiteza imbere kuko uno munsi iyo turavye abagenda mugera wa sida bakurikiranwa mu bigo byacu murazi ko hariho ibipimo barabira ko ivyo bita charge virale ariko ni umugera mu maraso y'umuntu twebwe rero mu bigo byacu uno munsi tugeze ku ntambwe ibereye cyane kuko ku isi yose onusida na OMS yasabye ko ibihugu byoba mu mwaka w'2030 byoba byarashitse ko abantu 95% kwijana mu gihugu boba barapimwe umugera wa sida hanyuma muri abo bosanga bagendana umugera wa sida 95% muri uwo mwaka navuze iyo hangiro y'imyaka w'umwaka wa 2030 boba barashitswe ku miti ijya ARV abo bashizwe kuri iyo miti kuri iryo hangiro nyene babe batabona amaraso umugera mu maraso kubice 95% kwijana uno munsi twebwe nishirahamwe INSS mu mwaka uheze w'ibihumbi 2022 twari kubice 96% kwijana bw'abantu dukurikirana atamugera babona mu maraso bivuga ko twe tutazorindira icyo gihe aha ndahavuze ngomba kuvuga ko abanywanyi abantu bitura ibigo byacu bafite amagara meza icyo twace duhagurukira n'ingene bo kwiteza imbere rero twaragize imigwi bita nawe nuze abantu baje hamwe bakabanza bakiga umugambi bonyene hama tukazana abantu bavyigiye bafise ubumenyi bakabafasha rero kunonosora ingene bogira iyo migambi tugaca rero tubaha n'uburyo ubu rero abantu kuri ntibakiza gusaba ivyo kurya nivyo tugwanira ingene bobandanya bavugwa n'izo ngwara zindi ziko ziraza niwo mwitwarariko
ni vyiza cyane rwose duhe ijambo kandi ubundi munywanyi dufise hano asale muraho murakomeye
turakomeye turashima mwiriwe namwe
mwiriwe neza muri hehe gasale
jewe ndi muri Republika Demokrasi ya Congo aho bitwa Lubumbashi
Lubumbashi murumva iradio ijwi rya Amerika neza
hasha turayikurikirijana kuyijana ijoro n'umurango kabisa ntituryama twamatwayikurikiye
ni byiza cyane rwose murafite ikibazo none icyumviro muterera turi kumwe mu mutumire madame Jeanne Gapia yabakirangira cyane rwose mu gufasha abantu
ikibazo cyanjye cya mbere nagomba kubaza ni byerekeye iryo shyirahamwe ryabo riri mu gihugu gusa mu Burundi cyangwa riri international ikibazo cyanje kigira kabiri cyerekeye ugaruka muri iminsi kenshi ni baronka umwanya wo kumviriza amaradiyo ni baronka umwanya wo kujya mu biganiro bitandukanye kubera bashobore kumenya natwe turi no mu bihugu bitandukanye ashi ni bake bakorikira radiyo rero twagomba tumenye ko hari izindi nzira baza banyuzamwo kugira ugaruka ronka rushobore gushikiriza message baba bariko baratanga kubera kwirinda icyo nagomba gushikiriza
murakoze hasale madame Jeanne Gapia
ego arakoze kuri ibyo bibazo ishyira hamwe ntiriri international ariko sinovuga ngo ntiriri international ubusanzwe ni ishyira hamwe riri Burundi ariko navuze yuko bararigomwe bari hana yandi mabanga yo kushobora gufasha mu bihugu sinabivuze harimo u Rwanda Congo Kinshasa Congo Brazza Chad Cameroun Centrafrique mbere n'ubu na Gabon yarasabye kwinjira igira yinjire turacyari muri ibyo bihugu dufashirizamwo kugira ngo amashyirahamwe yo muri ibyo bihugu tuyakomeze akore agerageze gushika ku ntambwe nkumbure natwe tumaze gushikako naho no icyo ni kunocishura hanyuma ati mbega murafise ingene mufasha niki kigaruka kuri ivyo iyo turiko turafasha ayo mashirahamwe mu bihugu tufatira mu gihugu kuko bene igihugu abo baba mu bihugu nibo bazi ingorane igihugu cyose gifite ingorane zisa ariko kuri ibi bintu by'uko ugwaruka ruko rurandura mu bwinshi turiko turabihuza ahantu hose rero ibi unyari amashyira hamwe nko muri Congo akoresha ibi by'amarezo sosiyo mugabo nkubure tugiye kwicarana hamwe turabira hamwe navuze twese kuri iki kibazo twese tugiye guhaguruka turabe neza kuko nukumenya n'ico umuntu ashira kuri ayo marezo sosiyo kugira ngo kuko nivyo abakiri bato bumviriza kurusha baraba kurusha amaradiyo n'amateleviziyo ubu nibaza ko ari ivyo dukwiriye guhagurukira kugira ngo tubikoreshe turungikeyo ivyo ko dukeneye ko bumva kandi na cyane cyane twarahagurukiye gukoresha ugwaruka kugira bari bwo rubwira urundi gwaruka kuko niho baheze bakumva nawe ubundi no munsi jewe ndiko ndabwira umwana w'imyaka 20 avuga ati wowe warasitwe ntucumva iby'iwacu ariko iyo ari umwana w'imyaka nk'iyiwe ariwe twigishije ibyo twita la prévention par les pères abanga n'urungano nivyo turiko turakorera ku
imigambi myiza cyane rwose mu kanya turasozera kiganiro ariko madame Jeanne Gapia uruhara mwakoze mu gufasha abagendana mu bya sida mu gufasha abapfakazi eka urwaruka nashaka mutubwire ugo ruhara n'uruhara rwa shimwe ahantu hose mu majambo make cyane rwose mutubwire udushimwe maze kuronka haba mu gihugu hagati canke mu mahanga
reka ngerageze ko ntariteguye ari naho mava nibagira ariko nuvuga ko maze kuronka nabanje kuronka agashimwe umufashe n'umukuru w'igihugu mu mwaka wa 2022 nararonse agashimwe mu Faransa Fidaction nararonse ubushimwe abanyamerika barangomwe sinzi ko bivuga ku Farm Courage 2012 mugabo cyane cyane ikintu n'ubushimwe bushimwe bw'amashyirahamwe y'abarundi bwagiye buraza muri Suisse abakenyezi baragiye hamwe naronse n'agashimwe kw'abakenyezi b'abaforoma mu Burundi hanyuma naronse n'agashimwe novuga kandi mbega muri abamenyeshamakuru mbere ako gashimwe novuga ko kari gafise ikibanza gikomeye kuko bakitse ikirezi abamenyeshamakuru b'i Burundi n'ababaye i Burundi bagiye hanze ubu rero nimirije kuronka agashimwe ka mu kwezi kwa gatandatu ka la princesse de Monaco nibaza ubwo nibuka n'ubwo muri décembre mu kwezi kw'12 guheruka umufasoni w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi nawe nyine yarampaye agashimwe bisabwe n'abagendana umugera wa sida urunani rw'abagendana umugera wa sida n'ugwaruka rugendana umugera wa sida n'urunani rw'ugwaruka rugendana umugera wa sida mu Burundi ku itariki 6 Nyandagaro barampaye agashimwe sinzi ko navyita bavuze leader pionnier et ambassadeur des personnes vivant avec le VIH.
Ni vyiza cane rwose ka umuntu yabaye kiranganywa akaje imbere agaserukira abagwayi b'indwara ya sida no mu gusozera kandi madame Jeanne Gapia nashaka mutubwire abantu benshi baravuga ko kugira ngo umuntu abe amabanga yiwe yitange ashire imbere inyungu z'abandi bisaba ubuntu eka nashaka mutubwire aho mwakuye uwo mutima wo kufasha cyane cyane abavyeyi eka abapfakazi hamwe n'abantu n'ikora
murakoze jewe haraho na jewe umuntu ambagije gucyo sinovuga ngo nabikuye hehe ariko nama mvuga nti n'umuhamagaro kandi ndashimira Imana kubona yarampaye umuhamagaro kandi nkawumva nkawitaba uwo muhamagaro rero kenshi abantu bibaza ngo ubu buheruka ndiko ndatanga ayo mazu abantu barabona abo bafasoni abo bapfakazi ukuntu banezerewe ariko uko nabivuze uwari kuraba umutima wanje akaraba nanje umunezero nibaza ko sinzi ko twarushanwa mugana jewe cyabaye igikorwa kinkora ko kuko nabaye umufakazi imyaka 10 ndaje cyari cyo kuba umufakazi
ndabona madame Jeanne Gapia
nimba jewe namavuga ni burya hariho ubudandazwa rutanga byinshi.
Yego me, ndabona akanya katujanye ariko. Yego me, madame Jeanne Gapia, ibibazo twari dufite ntibiheze. Tuzosubira tubatera kamo. Mwakoze cyane rwose kuba mwatuye akanya kugira ngo mugane ni radio ijwi rya Amerika. Turashimiye engineer yadufashe mu ngabo y'izuma, tukadushimiye na Nadia Taha yadufashe kugiranya ikiganiro. Turabashimiye inshuti mwese mwatuye amatelefone yanyu mugahamagara mugashikiriza ibibazo n'ivyumviro. Turabashimiye aho muri hose, mugire amahoro n'umugoroba mwiza.